Umukuru w'igihugu c'Uburundi yemeza ko mu gihe amafaranga anyuruzwa n'abakozi ba leta yosubizwa mu kigega cayo yoba ari amafaranga ahagije kugira ngo igihugu citeze imbere mu kwishiriraho inyubakwa z'iterambere harimo amabarabara, ibitaro n'ibindi hamwe no kuronsa umunyagankuba w'abanyagihugu. Umukuru w'Imana yiriwe muri komine Buraza indi mu ntara ya Gitega avukamwo hagati na hagati mu gihugu hari mu bikorwa byo kwigira intsinzi yamushikanye mu kibanza ca perezida mu mwaka ushize. Evariste Ndayishimiye yaneguye rwose abastanteri banyonora amatungo ya leta yemeza ko igihe cabo carangiye.
Duheruka kugira ikintu cha gahinyuza turaba ingene amakomine abungabunga itunga rya komine na kamaramaza gusanga bene gihugu batanga makori akariribwa iyo nyene ntiyigira shika mu kigega cya komine ahanagira mbere ngabishi babura amatari na bamusitanteri kuva ubu tukazoza guhinyuza tugasanga turosa amahera menshi kurusha mwahora muronka uwo musitanteri azaca atanga imihoho atawirwa aramwirukana kubera iki turinda kuva ibujumbura tuje guhinyuza siyo yarari tubandaye tumuhemba ariko aranyonora itunga ry'igihugu. Musitanteri kanura babura matari duheruka kubaha abahanuzi bajejwe iterambere muhanuzi ujejwe iterambere tuzoza kuraba mu ikomine tugasanga amahera ciyaboneka kuko tuje utabivuze uzumenye yuko ariwe uzofatwa kuko ntibatubereye ijisho.
Afatiye kuberutse kwemezwa n'umushikiranganje jeje intwaro yo hagati ko mu makomine atatu yonyene ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku munsi umwe hahora hanyuruzwa imiliyoni zirenga 120 Gabriel Rusiri yarongoye ishirahamwe rikomere rwanyigiturire n'iseza kugwa ry'amatungo ya leta asanga amafaranga yagenewe kuja mu kigega ca leta yibwa angana nayikoresha ku mwaka ku mwaka
mu mwaka amamiliyaridi ashika ku 15 mu makomine atarenga 3 iyumvi rero tugiye mu makomine 119 murumva yuko ari hafi bije y'igihugu cyose aho ne tuvuze ayagenda mu masoko ya leta n'ahandi amamiliyaridi arenga 1,500 agenda mu mifuko y'abantu murumva yuko ivyo kuvuga ko igihugu cyacu cy'u Burundi gikenye bitarimwo ahubwo gikenye abantu biteka bashize kure zangwara abagiriki bakera batoye z'ukwipfuza n'umunezero urenze umuntu aza gutwara abandi ibintu by'umwina by'umunoho by'indandende babanza kubimukuramwo kuko indani banga bitabangikana.
Nawe adahuriza ku gitigiri na president Ndayishimiye yemeza ko ibintu byayogeye wamaze guharura imiliyari zirenga 40 zija mu mifuko y'abantu ku mwaka utashe
na kamaramaza kubona ahantu hahora hatozwa imiliyoni 5 mundwi hagatozwa imiliyoni 30 mundwi zizo 25 zagiye hariho ndabagabishije bazitanira bimenye ubu nibabenye naribo baja gupima bigeragereza ubushikiragaje bw'intwaro hagati bukazorunyika baza guhinyuza bagasanga baciye bunguka ni musitanira yahora yiba none twovuga ko arinde tuzovuga ko arinde yahora yiba ubu tuzoza turaza twirabira uwo tuzosanga yahora samara tuzomurungika gusamara nta kundi biramara maji twasanze mu gihugu cyose hashobora kuba hibwa imiliyaridi zirenga 40 mu mwaka ni mwiyumvira nk'indongozi zisamara umugera wa corona ukatwinjirana tukaca turi ama miliyaridi y'amahera yo kuvura corona kubera indongozi zasamaye ayo mahera yokoze iki
rusira twarabwo ko mavuga ko ushaka kugwanya igiturire yakwiye guhe era mu nzego zo hejuru z'igihugu
ahubwo n'ibintu biba kuhera kubatunganya amafaranga ya leta mu biro by'umukuru w'igihugu kugenda mu maservisi yose ya leta kuko imyaka irenga 18 ishyirahamwe rikomere imaze rikora byarabibonye nuko usanga aba bantu inguvu bafise zirenze gusumvya iz'igihugu gifise n'umuntu wese rero aramutse abakoze ko niwe wenyine acagira ingorane rero abantu bose bariko barakora ivyo kubuza abanyoni n'ukuri barakwiye gushigikirwa twese tukabashigikira kuva mu biro by'umukuru w'igihugu gushika mu biro by'umukuru w'inamashigamateka nkenguza amateka inzego z'igihugu zose aho bajira amafaranga abasuma barakomeye gose mwa kino gihe basumbye ingufu leta
mu kurindira kwizo ngufu zera kumbure president Ndayishimiye yamenyesha ko abantu bose bivye leta atakigongo yazobaha mu minsi za azotanga ikigongo yakumbuye zitandukanye kugeza barishi senti rya nyuma
nagira ndabwire buca dusohora itegeko rigirira ikigongo mu bakozi bibi bafunzwe muguwuzi yuko yagiye yivye atayarishe ntazovaye uwuzi ko yivye atayarishe ntazovaye nahazwa kwije bikwiye uwuzi yuko yakomerekeje umuntu bakavuga ati uyu muntu tegerezwa kumuhindisha akababaro ntazova yatamuhayo ndishi akababaro
ikiganiro cy'umwaka uheze cy'umuryango mpuzamahanga wa nyigiturire Transparency International cyerekana ko Burundi buri mu bihugu 10 bya mbere ku isi bivugwa mu giturire bukaba muri ndwi bya mbere muri Afrika naho biruko kuva mwaka wa 2005 Burundi bwashize inzego nyinshi zigwanya igiturire zirimo brigade hamwe na sentare bigwanya igiturire hamwe n'ubushikiranganje bw'intwari bereye ariko bwo president mushasha akaba yarabufuse eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.